Iyi ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti banywanyi, mwabonye bucya. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese. Turabagezaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, harakurikirwa n'ikiganiro Iwanyu mu Ntara, nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Bashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika, ikaze mwese kuri radio yanyu. Mbere yo kujya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, tubabwire ko Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari yabona speaker, ni ukuvuga umuyobozi wayo. Nyuma y'iminsi ine batabasha gutora umuyobozi wabo, ejo kuwa gatanu saa sita nibwo abadepite bongeye gutora ku nshuro ya 13 bagerageza kwishakamo umuyobozi. Yaba umurepublikani Kevin McCarthy cyangwa Hakeem Jeffries watanzwe n'abademokrate, nta n'umwe wabonye amajwi ya ngombwa 218. McCarthy yarabonye 218, naho Jeffries abona 212 nk'uko byari byagenze mu minsi yabanje. Ishyaka ry'abarepublikani niryo rifite ubwiganze mu mutwe w'abadepite nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 11 gushize, n'intebe 222 kuri 216 z'abademokrate. Abademokrate batoraga ni 212 bakomeje kuba inyuma y'umukandida wabo Hakeem Jeffries, umukandida umwe rukumbi w'ishyaka ryabo, akaba umwirabura wa mbere uyoboye abadepite barimwe mu mashyaka abiri akomeye. Jeffries ntiyabashije kubona amajwi ya ngombwa kuko abademokrate batagejeje ku ntebe 218, kandi abarepublikani nabo nta n'umwe wamutoye. Itora ryaraye ryimuriwe saa yine z'ijoro ku isaha ya Washington DC, ni ukuvuga saa 11 za mu gitondo ku isaha ya Kigali n'i Bujumbura. Muri uyu mwanya tubagezaho aya makuru barimo gutora, ntawe uzi uko biri bugende cyangwa uri butsinde. Cyakora umurepublikani Kevin McCarthy afite icyizere cyo kwegukana intsinzi. Reka tubitege amaso. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Polisi ya Uganda hejo yatangaje ko hari abarundi 24 yafunze kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere, bafatanywe n'abaganda babiri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Mugenzi wacu Eloge Birika neza abahinga.
Igipolisi cya Uganda cyemeza ko abarundi bafunzwe bagizwe n'abagabo 23 n'umukenyezi umwe bahagaritswe ku itariki ya kabiri uku kwezi kwa mbere umwaka w'2023. Itangazo ry'igipolisi cya Uganda ryanashyizwe ku rubuga rwa Twitter risigura ko abo bafungiwe mu gisagara cya Kayabwe mu karere ka Mpigi mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu, bari mu modoka imwe yari yabanje guhagarikwa n'abapolisi bajejwe uruja n'uruza mu ibarabara ku kirindiro cyo gusuzuma cya Katonga muri Kayabwe mu karere Kamigi. Inyuma yo kubona ko iyo modokari yarengeje abitwara, niho mu nyuma bahava bamenya ko bari abarundi bagiye kugurishwa muri Uganda. Ni ku itangazo ryatewe ku mukono n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Claire Nabakarivuga. Uwo mukenyezi yatomoye ko abaganda babiri, umudereva w'iyo modokari hamwe n'umukomvoyeri, nabo nyene bafunzwe bagiriza urudandazwa rw'abantu. Abo barundi bu bafungiwe ku kirindiro gikuru c'igipolisi cya Mpigi. Muri iki gihe tubandanya amatohoza, nayo umushoferi n'uwo bafashanya bagirizwa urucuruzwa rw'abantu rudaciye mu mategeko, niko byatangajwe na Nabaka. Yongera ko mu buhamya bwabo abo bari bagiye kudandazwa biyemerera ko bari bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi bizezwa ubuzi bwiza. Mugabo Nabaka icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda yemeza ko akenshi abantu nk'abo bisanga baroye gukoreshwa ibikorwa by'ubucakara birimwo ugucuruza umubiri ku gahato. Kubw'amakuru atangwa n'igipolisi ku rubibe rwa Mutukura, Uganda ihana na Tanzania, abarundi bafunzwe boba bururutse imodokari bariko bagenderamo mu gihe bari ku birometero 3 vy'urubibe kugira ngo ntibamenyekane baca bankirwa kwinjira muri Uganda. Baciye bagenda n'amaguru inyuma yo kumvikana n'abafasha muri ico gihugu babinjiza baciye mu kinywabi. Ibi cegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda aravyemanga agashimira abapolisi bagenzi be n'abanyagihugu batanze amakuru ku gihe. Ku ruhande rw'Uburundi aho bafunzwe bamuka, umuvugizi w'igipolisi Desire Nduwimana yatubwiye ko bataramenyeshwa amakuru y'aba barundi bafatiwe mu Buganda. Ariko umukuru w'ishyirahamwe Wellness et Ton Frere rigwanya urucuruzwa rw'abantu yabwiye Ijwi rya Amerika ko yibaza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu by'abara. Maître Prime Mbaruke ye abivuga afatiye ku byabaye muri kahise yatohoje ko
mu kwezi kwa kane kumwaka 2021 abakenyezi n'abigeme bashika ku 30 barafatiwe nyine n'igipolisi cya Uganda ugataka ka Uganda mu gihe bariko baragerageza kugenda canke kujanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudita n'ibindi bihugu.
Baruke atwarawe neza te we ton frère ahantu buri Abarundi bashaka kuja gukora mu mahanga guca mu mashyirahamwe azwi n'inzego z'igihugu.
Ibyo bigo bitanu byemerewe na leta gukora muri icyo gikorwa by'ukuri ari mihora myiza yotuma Abarundi by'ukuri baheba inzira z'ibinywabi. Ibyo bigo bikazofasha no kugira ngo bitange umuco wari wose ukenewe kugira ngo Abarundi ntibaze basubire kuzimagirika nkuko vyibonekeje mu myaka iheze.
Florence Bovin mukuru w'ishyirahamwe Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini amenyesha kugwaruka muri kino gihe ari rwo rubangamiwe kurusha. Yongera ko abaje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Il faut vraiment
atugaruka ni gorubangami wa hanini amareta bwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Umuvugizi w'ubushikanganji bw'imigenderanire ntiyabonetse kuri telefone kugira tubwire c'ubwo bushikanganji buzi kuri ico kibazo. Ariko mu mwaka uheze umushikanganji Albert Shingiro yishikiye mu bihugu vyo mu gigobe c'Abarabu, Abarundi cane cane abakenyezi n'abigeme bakunze kugurishwamwo kuvugana uko ico kibazo corandubanwa n'imizi. Yahavuye afata ingingo
hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikaba inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane y'amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato.
Sijya mbere igihugu cya Uganda gifata abantu bagirizwa ucuruzwa rw'Abarundi. Mu mwaka w'2021 cyataye muri yompi abagabo batanu bari baherekeje imiyabaga 28 y'Abarundikazi bari bajanywe ahantu hatazwi. Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe OIM ryitaho abimukira ku isi byerekana ko hagati y'2017 n'2022 Abarundi bagera ku 175,035 bajanywe kugurishwa nk'inyagano mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu gigobe cy'Abarabu. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eroje Burikaneza, urakoze. Igisirikare cya Congo gikorera mu Minembwe ho muri teritwari ya Fizi cyaraye gitangaje ko kigiye kurasa abarwanyi batwirwaneho nibadashyira intwaro hasi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ibi byumvikanye mu nama yahuje ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukorera muri brigade ya 12 iri mu Minembwe n'abashefu gakondo ndetse n'abamwe mu bapastori b'amatorero. Isoko yacu yadusobanuriye ko ubuyobozi bwa FARDC buvuga yuko bwasabye abitabiriye inama kubwira abasore b'abanyamurenge babarizwa muri Twigwaneho gushyira intwaro hasi bakavaho bakambitse mu marango ya Minembwe bagasubira mu bimwe mu bice bari basanzwemo byo mu bijabo muri sekiteri ya Tanganyika teritwari y'Ifizi. Bitabaye ibyo bakaraswa. Ubuyobozi bw'iyi brigade ya FARDC ya 12 mu Minembwe bwasobanuye ko intandaro y'icyo cyemezo ari uko bagwanyi batwigwane barimo Colonel Sematama na Colonel Mitabu bavuye mu ishyamba rya bijabo baza gushinda ibirindiro byabo Gakangara na Kabingo kandi ari mu karere kagenzurwa n'igisirikare cya FARDC. Kamasa Ndakize n'umuyobozi watwigwaneho wavuganye n'Ijwi rya Amerika ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa gatanu yasobanuye ko zimwe mu mpamvu badashaka kuva mu Minembwe ndetse no gushyira intwaro hasi ari ukwanga ko FARDC ishobora kwinjiza abagwanyi bo mu mayimayi mu Minembwe bakica imiryango yabo.
Ntawe twumva kuko kuva mu marango ya Minembwe n'ubundi baba batubwiye ngo tuve mu Minembwe, ariko abaturage ntawe bimiriwe kuba ngira ngo mu gihugu kuko turi iwacu kimwe n'abandi baturanyi bose babashi abapurera n'abandi baturiye kino gihugu cya kano karere.
Mweba bafata nk'abantu bitwaje ibigwanisho?
Niba badufata nk'abantu bitwaje ibigwanisho ntibabanze bamenye nyine impamvu yatumye tubifata, babanze babikemure. Nyine turabyemera, turabifite, barabifashe, ariko rero ntibabanze bamenye impamvu yaduteye kubifata.
Kubera uyu mwuka w'intambara uri gututumba mu Minembwe hagati ya FARDC na Twigwaneho, bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunga imwe mu mihana bari basanzwe batuyemo. Iyo ni nk'ahitwa mu Madegu, Runundu ndetse no kwa Rugemeka. Santos Mufashi ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile mu Minembwe.
Abaturage barahunga kuko hano agiye kugukimirwano igizwe nabo barundi bavuye iyo mu Burundi kuri konvensiyo ya leta ya Kongo n'u Burundi batari ya yase FARDC yarabiyambaje twirwane onaira kugatira kuko ari abaturage ati twebe ntabwo mwacungiye imyaka irashize ntabwo mwacungiye umutekano
kureba na ingwe hagati ya FARDC na twirwaneho byiyongereye kuvaho ingabo z'u Burundi zigereye mu minembwe tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 muri gahunda yo gufasha ingabo za FARDC guhasha imitwe yitwaje ibigwanisho itemewe gusa imwe mu miryango y'abanyamurenge ivuga yuko itumva uburyo igisirikare cy'u Burundi kiri muri gahunda yo kurasa twigwaneho gusa gisize indi mitwe yitwaje ibigwanisho irenga 40 iri muri territoire za Fizi, Uvira na Mwenga kandi imaze imyaka yica abanyamurenge
tangaza nababaje nukunda basirikare b'abarundi bifatanya na FARDC bakifatanya na Mayimayi ubu tuvugana bashika bava i Burundi bahitiye kwa kigangara na gapapa bona aba Mayimayi baca za masango na za mitenge baciye mu maka ya ba Mayimayi bageze hano mu minembwe basanze aba Mayimayi bakorana na brigade ya 12 iyobowe na Rugabisha n'ubu barahari ikindi bazanye n'ingabo za Mayimayi zaho ziyobowe n'uwitwa Mushombe ukuri none ziyobowe n'uwitwa Rushaba hata basirikare 40 bari kumwe n'icyo gisirikare cy'u Burundi n'ubundi bari kumwe n'abasirikare ba Gumino bakorera iyo misozi miremire abitwa ba Fureko
bamwe mu bayobozi b'abaturage babajije ubuyobozi bwa FARDC buri mu minembwe impamvu ukorana na Mayimayi mu kugwanya twigwaneho bwavuze yuko budakorana na Mayimayi ko ahubwo bafite gahunda yo kurasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho nidashira imbunda hasi twagerageje kuvugisha igisirikare cy'u Burundi kiri mu minembwe nacyo gishinjwa n'iyi miryango y'abanyamurenge gukorana na Mayimayi na Gumino ntibyadukundira gusa andi makuru dukesha bamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye mu Rurambo na Bijombo yemeza yuko aho ingabo z'u Burundi zagiye zinyura mu mihana y'abanyamurenge iyo bapfurero ababembe ndetse n'abanyindu nta muntu uzasagariye kuva ku wa gatatu tariki ya kane y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 umuyobozi mukuru wungirije wa FARDC ushinzwe intambara General Major Chico Kitambwe wari mu ruzinduko mu minembwe yahamagariye abaturage kwitandukanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Vedaste Ngabo urakoze kuri iyi nkuru Nshuti banywanye muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye hashize imyaka ibiri imyuzure ivanye mu byabo bari batuye mu Gatumba kugeza ubu babaye mu buzima bubi batagira aho bikinga
inzara ni igomba kutwica nitukironka n'ivyo kurya umwasi wagere na yumva ikizunguzungu
singiraho ndonderera n'abagenzi nyine twese tubayeho nabi nka muri site nta naha mutwirukira ngo umuntu agende kurondera
nta hantu turi ni hamice neza nk'ubu unye tubangamiwe n'inzara tubangamiwe n'inyota tubangamiwe ni no kubura uburaro bwiza
bamwe mu baturage bimiriwe ahitwa Sobel hashize imyaka 27 umwana w'umuhungu yavuye mu Burundi agiye kwiga mu Misiri yitwa Ismael barakamfitiye yahavuye ajya muri leta zunze ubumwe za Amerika yaburiwe irengero ijwi rya Amerika ryaramushakishije
yari atuye aho dutuye mwana kubera nanje ndumunyenguzi ndavuga nti okay ugeze mu biwanyu rero mwana tumufata nk'umwana araba muhiri wacu hanyuma arapfa aho twabaga agenda kwimukira mu yindi leta yo muri Minnesota aragenda gukorayo
Madame Ella Uwimana wamucumbikiye mugume ku radio yanyu iki ni kiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere mu Burundi hashize imyaka ibiri imyuzure ivanye mu byabo bari batuye mu Gatumba bimuriwe ahitwa Sobel kugeza ubu babaye mu buzima bubi batagira aho bikinga hahagije barasaba leta gusubizwa mu byabo inkuru ya Thierry Vendayishimiye
Ibyabo bifuza gusubiramwo biri muri zone Gatumba komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi aho na hantu wakunze kwibasirwa n'imyuzure y'amazi iyo myuzure bahunze yatewe na Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi yatesheje izaba abantu baharugwa mu bihumbi abo banyagihugu basigura ko batakironka ibyankenerwa bya buri munsi muri site Sobere
inzara niyigomba kutwica ntitukironka n'ivyo kurya umwasigagere na yumva ikizunguzungu
singira ho ndonderera n'abagenzi nyine twese tubayeho nabi nka muri site nta na hamwe twirukira ngo umuntu agende kurondera
nta hantu turi ntiyamitse neza nk'ubu unye tubangamiwe n'inzara tubangamiwe n'inyota tubangamiwe no kubura uburaro bwiza kuntu twambara ntibimeze neza nta gasabune ntaki kuvuka nk'uyu muntu ingwara imufashe
abo batesheje izabo bavuga kandi ko n'amahema babamwo yamaze kubasazira ko aho usanga yaratabaguritse ibishobora kubatera ingwara zinyuranye kubera imvura n'ugukanya
nani misegetera dufise umva imibu ni myinshi malaria zagwiriye bivanye imibu n'inzara umvire byose birafatanye dufise ubuzima bubi cyane hano hantu amahema twavuga ko adakwiye kandi anakwiye arava cyane iyo imvura iguye twamaca duhagarara na munaryama imvura iguye
mu gihe rero muri iyo site usanga abagize umuryango baba mu ihema imwe kandi ari ntoya cyane basigura ko ingaruka mbari nyinshi cyane ku bigeme
urabona nk'izihema hari igihe uba ufise nk'umuryango abantu cumi ukadusanga bawese bakoraniye mu kazi kamwe hari aho usanga ubufise umukobwa akuze cyabure n'umusore akuze nyine wumva bojyama hamwe wumva byo kumva ntibikunda
imwe mu ngaruka zo kuba mu buzima bw'ubuhema butonye ryamana n'abahungu n'abakobwa inda kwere ni nyinshi baratwara inda ku bwinshi bivanye n'uko mugihamana n'abana kandi bakuze baciye ubwenge mbakisha ico ingorane igumigaruka yangaruka nyene yo kuba turi mu buzima nk'ubu twasaba ko bakadukorera rya Rusizi badudukorera rya Rusizi bagaca baza bakadusubiza mu zacu abatagikunda ko basubira mu zabo bari kumushasha bakarabo bo bashira nabo abakunda nabo bakabafasha nabo bagasubira mu zabo
ijwi rya Amerika ryavuganye na Tasie Sibomana arongoye umugambi w'abadasigana iprona utemewe na leta y'u Burundi mu byuharanira harimo n'agateka kazi na muntu ico bona kiraje ishinga n'uburaro bw'abateshejwe ibyabo
barakenera aho barara heza ibifungwa barakenera gusubizwa mu zabo batakebye kubera uko bateba niko bagiburane nyinshi ziturutse ku ubuhungiro n'amabi yose bajabijanye muri make rero abo bantu barashinzwe gufashwa ikintu gihambaye cyane bakeneye naho bahashobora kuba hagutse urabona nk'umuryango urimo abana ugasanga baryamana n'ababyeyi n'ingorane zikomeye cyane
Tasie Sibomana anavuga ko hamwe atagikozwe ku miryango iba muri iyo site ari igihombo ku gihugu n'imiryango iba muri iyo site ahasaba leta gufata mu minuco kibazo umuti ukaboneka mu gihe cya vuba
n'uruhombo runini ku gihugu ku barezi n'imiryango indero y'abana isibagora kuko abamaze gutwara ishusho kubera ku bana begeranye babona ibyo batahorabona batari bwagere kubona ari abana b'abahungu cyangwa abigeme bakiri bato leta yari ikwiye gufata icyo kibazo nkamubwira ngo yaba ingene yobasubiza mu zabo ibyo nabyo bisaba ko baraba neza ingene bategura aho uruzi Rusizi ruca
abo bahuye n'ibyago by'imyuzurire yo muri zone Gatumba bateranirijwe muri iyo site Sobere kuva mu mwaka w'2020 basaba kandi ko hokogwa ibishoboka byose kugira ngo basubizwe mu byabo ku bwabo muri iyi myaka irenga ibiri bamaze bavanywe mu matongo yabo amazi yamaze gukama mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa gatandatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye abatujwe muri iyo site abashiriye imfashanyo ico gihe yabijeje ko leta iriko iriginyisha ibereye kuri abo ariko gushika n'ubu baracarindiriye icokogwa Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika I Kigali
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 98 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Winchi kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru hashize imyaka 27 umwana w'umuhungu yavuye mu Burundi agiye kwiga mu Misiri yitwa Ismaël Barakamfitiye yahavuye ajya muri leta zunze ubumwe za Amerika yaburiwe irengero Isidore Bayubahe ari muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi ni muri umunawe yaje kwijwe rya Amerika amushakisha
wanje mukuru wanje yaje muri Amerika igihe kinini nya kuva muri 1995
yego
nakuvuga ico gihe yaje avuye muri Egypt ico gihe rero aza ashikira muri Texas twebwe twarumva makuru yuko ahari ameze neza tawasi ariko kuva muri 2005 twasiye kumva makuru yiwe yuko bagihari canke giya byamubaye
uwo mukuru wawe yitwa nde
Barakamfitiye Ismaël giye kimwe yarigeze kwandika aradusuhuza nyene aranukamba amafoto yiwe nubwo ngo amaze gushika muri Texas amakuru yiwe twayumva ku bantu babitubwira ko ahari ameze neza tawazi abuje giye twasiye kuganira nawe sarangiriyo ari umudamu yashikiye ko yitwa Era uwo Era ngira ngo shobwa mu mwumva ndabaye nimero ziwe twaravuganye nyene vuba nyene mu mwaka niwe yashikiye ko nyene avuye mu Misiri arahaba nyene aransigura uburyo yabaye arambwira ngo mwene wanyu yari umwana mwiza yabana n'abana banje neza anera nk'umwana we wanje rero sinzi ukuntu byagiye kumugendera arahava agiye kuhava nitwasubiye kubonana mugwe mu nyuma ndiko ndamubaza aramurondera aca ku bantu nyine bagenzi biwe abitwa ba Sarumo b'abakongomani aravugana baramubwira ukuntu yari yabuze sinzi rero ukuntu yakoresheje nyine uburyo kiye yabikoze sinzi ko yabikoze arambwira ngo mwene wanyu ariho ari muri leta kama ni Yokohama sinzi Yokohama ambwira uko nyene acansaba amafaranga ngo rero ngo zina amafaranga ngo mwene wanyu muzomubonye
tumaze kumva amakuru twahawe na Isidore Bayubahe twashatse Madame Ella Uwimana wakiriye Ismaël Barakamfitiye ageze muri Amerika nahe makuru amufiteho magingwa yanu ubuhe bufasha yahaye umuryango we ku kihe kiguzi mu gitondo kare nahamagaye Madame Uwimana Allô Oui, nabugize mupfasoni amakuru yanyu.
Namahoro.
Muramba barira mba telefone kare mu gitondo ni Venuste Nshimiyimana hano kwijwi rya Amerika.
Egome.
Ndi mu kiganiro agasaro kaburaga. Narimba hamagaye kubera ko hari umwana w'umuhungu turimo kugerageza gushakisha witwa Barakamfitiye Ismaël.
Ego.
Bambwiye yuko igihe yageraga aho ngaho muri Amerika mwamwakiriye murabyibuka umwana muramuzi
ego
none amakuru ye mwamwakiriye gute yari muntu ki
Nibande bariko baramushakisha biwabo.
Nabi wabo bamushakisha.
Abiwabo banyuzeho uyu mwana yari umusore apfa mu ntara ya Ngozi ngira ngo ni komine gashikanwa.
Yego ni komine gashikanwa.
Eko yabwiraga hanyuma kubera nageze ngaha a mu 98 urantu ngase ndavyibuka neza imyaka uko vyagiye birakurikirana
gusa
hanyuma yaratuye aho dutuye mwana kubera nanje ndi umunyengozi ndavuga nti okay ugeze mubi wanyu rero
yego
mwana tumufata nk'umwana araba muhiri wacu hanyuma arapfa aho twabaga agenda kwimukira mu yindi leta yo muri Minnesota aragenda gukorayo amara y'igihe hanyuma ubuzima buramukubita aragaruka yatakaje akazi hanyuma araza agera muhira ariko yaje umenga urabona ibintu by'abasore yari yafatanye n'abandi basore rero nyimba bakaguma bagenda nyimba bagiye mu biyayi urumuswe mba bagira gute ntabyo nzi ariko umwana ukabona ubwenge bugenda umenga ntibugenda neza
mvugana na murumuna we Isidore bayubahe koko yambwiye nk'ibyumbwiye yambwira ko wamwakiriye nk'umubyeyi kandi ukamufasha ko nawe yagufata nk'umubyeyi ariko araho yageze uvuze ibyo byo kugura tike araho yageze arambwira ngo waramubwiye ngo ntabwo wabona umwanya wo kugira ngo umufashe kumushaka ngo nimba bishaka aguha amafaranga umufashe ibyo ni ibintu yavuze abeshya cyangwa koko warukeneye kwa guha inkunga
amahera nayamwaka ngo yakure umuntu burundu afite amafaranga
nanjye byari byanyobeye
wose turumva nuko namubwira yuko nagerageje ukuntu kose ashobora nkamubwira ko atabundi buryo twarondeza wakaguma agira ndamubwira nibo bishaka rero uzarondera amafaranga muzarondera uburyo mukora ubushakashatsi ukumva ino maze guhamagara polisi ku bisanzwe bafise anu za mainforomasiyo yose narahamagaye tuvugana barabibura mvara ntabwo naze kumara imisozi ndiko ndavuga ngo ndondetse umuntu
birumvikana
gusa urumva kubera nk'ayo makosa yose amwagira biragoye kugira ngo ube wamutora wumva nta wumenya nuko ibintu byose byaba bimeze ntabwo bifuduse jenda mwaruka muri 2005
mu kiganiro agasaro kaburaga muzumva uko twakomeje ubushakashatsi polisi ya Amerika nayo yabyinjiyemo ishakisha Ismaël Barakamfitiye yabwiye iki era uw'Imana dore ko Barakamfitiye acyanditseho atuye ari hehe ni mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara hamwe na Rene Diane Tane wamfashije kukibategurira tubasezeyeho ariko dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi impinga mbi irutwa n'imbehe y'impengeri umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimimana
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikirana kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. No kuri internet kuri www.radioyacu.com. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, reka mbifurize kugubwa neza mu kanya n'ikiganiro cy'umuziki ntimujye kure. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranyijwe na Aloys Bigirimana, ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro bose, ndabashimiye namwe mwese abo twari kumwe, mukomeze kandi kugira ibihe byiza, weekend nziza.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.